Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kugiremesha ikiganiro muri isanga canyuma cuno mwaka wa 2009 ku munsi wa gatandatu. Kino kiganiro canyuma cyo gatandatu muri ko mucumba ku mirongo migufi ya shortwave ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live kandi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze inshuti bakunzi, ni wa gatandatu wa nyuma wa 2019 ku minsi ya gatandatu. Murabimenyereye yuko tubaha akanya ko kutubwira amakuru aba ariko aravugwa ngaho iwanyu, mukongera mukagira nayo munico mushikirije kuyo twabatangarije mu ndwi turiko turasozera. No munsi rero kubera ko ano wa gatandatu wa nyuma w'uno mwaka wa 2019 nico kiganiro cyo kwa gatandatu muri isanga canyuma mumvise muri uno mwaka, tuzaza kubaha akanya mutubwire n'amakuru atandukanye mwagiye murumva muri uno mwaka wa 2019 ico muyiyumvira ko urubuga ni rwanyu. Turabahaye ikaze akarimbo twinjiriye ko na karirimbo I Wanna Dance With You na karirimbo ka Corneille Nyungura. Corneille Nyungura akaba afise na mamuko mu gihugu cy'u Rwanda.
Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade, still enough time to figure out how to change my blues away. I've never rocked up till now. It's the light of day that shows me her. And when the night falls, my loneliness grows. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody.
Somebody, ooh, somebody.
Radio America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turibaza ko nshuti bakunzi mwebwe mwabanye natwe ya gatandatu itandukanye muri 2019 mwaryohewe n'ibiganiro bitandukanye twabashikirije na cane cane kiganiro muri isanga mwaraduhaye makuru menshi mwaragize ico muvuga kuyo twabatangarije mwarakoze cane turarindire ko bizogenda gutyo mu 2020. Uwa mbere duse ku murongo wa telefone rero muri isanga yuno munsi ni Elias. Elias ikadze uherereye gairia
ngenge mu Burundi ngozi
ingozi haravugwa makingaho ingozi
muri make hapuka mahoro ni ko mukaje na bitige cyo mu Burundi bwacu namwe nkame gifama koro mutayobewe
ivyo nibiki tutayobewe iyo utabivuze hari igihe usanga umuntu yibeshe
none yana nabura bizi ukiri mu Burundi ngira bizi kiri kuribona cyangwa ndakubivuga
vyari biki byo narinze
none kiri kuribona ubona ubona ko ibyo mwakoraga aho badusamba buca ubona ibyo byose ntibivuga
ivyo ndavyibuka barazi ego Bonisha RPA Renaissance
Ituma mvuga ati nibyo mu Burundi bwacu mutayobewe namwe murabibona
hanyuma hambavu y'ivyo yandi makuru
je uko ku makuru mukunda gushikiriza ngize nk'icyo ndavuga ni menshi cyane ariko umuntu ati capita koko ni make ngaburiya ndabye nka na cyane cyane kuri ubukuru kijya gitero cyabereye kuri ba Afurika bari mu Cibitoke
ni mu Cibitoke muri komuni ya Mabaye
yego ujya turaje urabona ko bavuze ngo bacyo ni cyo cy'u Rwanda ariko bijya jeni batakatarika yana rero cyabo abantu benshi nuko baciye basimba bakavuga ngo mu Burundi umutekano nuge kandi ata mutekano abahutu umutekano imbere y'abantu bakize ingorane hatijya babuze abantu babo urabona ko biteye isoni ibintu ababaze cyane ngo amahoro aruzuye kandi abantu birirwa barapfa uko bukeye nuko bwije ugatangenda rero nuko bariya bagenzi banyu bamwe bari bagiye gusohoza kiriya gitero cyari cyabereye nyine hariya i Bubanza nyine urabona ukuntu barapfunze ibintu bitafutse bitari mu muco ngo bafatanije n'inkotituri n'abarwanyi batari igihugu cy'u Burundi kandi bagiye gutohoza ikijya gitero ibya kijya gitero urabona ko bace bakwegera ko bagasaba bagira abarwanyi kandi ari abamenyeshamakuru n'ibyo bajejwe basanzwe babizi urabona ko habayeho ibintu by'inzigo gusa ku bapfungira ubutabona igihe navuga ko uwikintu cyo byo mu Burundi ubona ibintu byo gufungira abantu ubusa na cyane cyane iyo utari mu ngo urwanya leta na cyane cyane ngo muri mu mugambi uri ku butegetsi mbonera ko bitakubahotera cyane
hanyuma gaeriya wewe ukabona ko byari bibwirije kugenda gute
hari hakwiye kuba ukubahiriza umuntu wese agateka akazina muntu akakubahiriza umuntu wese bakamubahiriza niyamba ari umunyamugambo mu mugambo arimo n'undi wese ubundi cyangwa mu kazi kiwe bakamubahiriza kubera igihugu cyitwa ko kirimo demokarasi n'amahoro si uko bigenda
uvuze kuri icyo kintu cy'amenyeshamakuru ne ukivuga ku ico kintu camenyesha makuru mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu babajije ibazo bitandukanye baragarutse kuri ico kibazo avuga yuko atokwivanga ariko kuba bapfunzo bidasigura ko atabwisanzwe bwitangaza makuru buri mu gihugu cy'u Burundi uvyibaza kwika ivyo vyo
oya ntari bujye mukuru w'igihugu nawe kwa yabaye ijanye cyo yatanze n'abanyagihugu abantu bose ntabwo ipromoye yari gutomora neza kavuga ko nawe menyesha makuru nawe nibamubaza ukuntu amazizi bagiye kwipanga gufatanya n'abarwanyi kandi bo bari basanzwe bari mu Burundi bagiye gusohoza amakuru ku mugaragaro kibona namwe amaradiyo mwakora ukuntu yasambuwe urabona mu nyuma ijwi rya Amerika iri nyene ndiko ndavugira ko urabona ko bajya ku murongo ritagikora kubera iki ahanini na BBC bikagenda nk'uko ahanini ukubera inkuru mwadutomoye kandi mwadukiza nino mukadutomora neza mukaduha amakuru atomoye bo rero ntibashaka ibintu biriko bibi bakora bitahabona yuko mubisirahabona nicyo mbona naho ubundi umuntu wo kumenyesha amakuru ntabwo uriko uragenda neza mu Burundi muri make uburyo ujya mukuru w'igihugu nawe ibyo nyinshi yatanze nitomoye ntabwo yitomoye neza kandi nta kundi yari kuvuga kandi aribo yabafunze leta ariyo yabafunze
ariko reka hama reka tureke kuvuga ko ariwe yapfunze beturindire ibyingene bizogenda iby'urubanza rwabo mugabo ukivuga ivyama wagarutse kuvyigitero
cha oya byane ubutungane cyane mu Burundi nani ubutungane wari ubucamanza kandi ukuntu bukora turabuzi n'utari mu Burundi arabibona ukuntu ubucamanza bukora ubucurubanza bufuritse telefone wumva umuntu runaka umutegetsi runaka mutesi kuko acurubanza
ku itelefone nya telefone
nta senari n'ikikigenga na muri make nta butungane we mu Burundi hari ubucamanza bwo kurenganya ko
icyumviro cawe hanyuma rero kuri vy'ico gitero ca mabayi naho abantu baracarindiriye urazi ko ariho umurwi wa CIRGL niyo niwo wahawe ni ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu bigize ibiyaga binini vya Afrika barahawe igikorwa co gutohoza kuri ivyo vy'igitero ca mabayi reka turindire ico bazoshira
reka turindire ariko burya ariko leta y'u Burundi urabona ko leta yasenze vurude iyo yamaze gusomora ngo ni u Rwanda mama wanjye iyo nshinga amapatanti yakura sinzi naho yabikuye biragoye burya none twagirije mu Rwanda ko bagumye babishyiramo cyane njyewe sindi umunyarwanda
wowe uri umunyarwanda
ariko oya sindi umunyarwanda ndi umurundi Rwanda nshaka mva mu Kayanza niyo mvuka hari impande yo mu Rwanda ariko nashingira umuntu abona yuko ari igihugu cy'u Rwanda cyatuye Burundi nubwo batabyemera none nta mizi Rwanda rwanya leta y'u Burundi sanzwe iriho aho babyerekeka ku gihugu cy'u Rwanda parero ko yene na bintu bitomoye leta bundi kenya abo bategetsi no guta wako baguma babesha amakungu nyende babesha ngo nibanaka nibanaka ata no kwica gusa nta kintu na kimwe bakoze
ugire umunsi mwiza
no gufungira abantu
ugire umunsi mwiza Eliya ego tukwifurize no kuzosozera umwaka mwiza wa 2019 utangura neza 2020
ego namwe nange nokenda mvuga ati equipe y'abamenyesha amakuru bo kuri Amerika kibende mu novo ya Rwanda nabifuriza kuzosozera umwaka neza kandi ndanabifuriza kubandanya mudutoreza amakuru neza nkuko mutanze mwadushikiriza
urakoze ugira umunsi mwiza
nukuri ko mubandanye kugira akazi keza ndabashimiye cyane
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abantu muri mu Buterere byifashe gute mu Buterere ni ngaho i Bujumbura mu Burundi hari amakuru turiko turabona ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye avuga yuko hari imvura nyinshi yononye bitari bike amasanamu arerekana abantu bariko baragenda bagerageza kuva mu ngo zabo ayandi akerekana abantu amazu asa nk'ayarengewe hariho n'abavuze yuko hariho n'amazu yabomaguritse ukaba uri mu Buterere uri kuratwumva utubipe kuri guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe iyo mvura ishobora kuba itononye Buterere gusa ikaba yononye n'ibindi bitari bike aho muherereye murahawe ikaze kugira ngo mutubwire uko vyifashe demokrate ari ku ndi murongo wa telefone demokrate kadze
amahoro
uherereye
ndi mu Burundi nanje kubasubiza Nimeje kubumva kuko nteruka mu gasho n'indira kumbira cyo America.
Uheruka canke ni yuri?
Eh mu gasho narande kuri
bara
mu kwa kumbi kuko ukikira na cyo America.
Eh none ga demokra wari wafungiwe iki nimba tari banga?
Ya kumbi cyo n'andi kimwe mu Burundi mu gifash. Mwurondi kundiri za maradio ama adenji za Amerika Eritrea nisi ndi jama za kuga kwa mkubuga sana aho uwa ukutina zuyu uru
wafunze kuko umvili je ama radio
eko kufungu ya denga kresi gara kunda funye kwa chana nata njere ya nata anjo kwa radio wa mkupo mbele lero kisha mbele ngora
ni demokrati ya hula fungiwe mnara ya muramzi
oya ndimugenzi watu bukandi uwanzi
wewe bagufunze bakudiza ko umvirije ya radio
ijwi rya Amerika
bagufunze bakudiza ko umvirije ijwi rya Amerika
kumune makunda kunya kwa manata nyeze
hama kumvirije ijwi rya Amerika ricaha kirimo
kare kandi ngora nangaje wacu
abo bagufunga bavuga ngo icaha wowe warakoze cari ca
ngo nanga makuru ku cyo cy'America kamanye bana akunyikanira ndi ndi cyo cyanze
ivyo byabaye ijwi ry'America rimaze kugagwa
bo ije matsinzi cyangwa bimwe n'ipiki ko ejo kwata ku kuvuga
sabwe
matsinzi cyangwa bimwe n'ipiki ko ejo kwata ndatu mu makene cy'inda
eh hama bakurekura
iki cyenda cyo kwezi cy'inda
bamaze kurekura bavuze ko basanze atakwagira
na chane chane ndashimira cyukuri abagikoze
reka tuguhe pole kubona waratuzize hama ngira ngo kumvirize radio no mu byaha bitandukanye by'u Burundi ntakirimo ntacakirimo ntakihari niko mvuga ngo ngira mugabo ntakihari ntacakirimo kumvirize radio
Yako nalera mituka kwa
kwa hanyuma ga demokra makuru yari tuzaniye hambavu yuko wafunguwe inyuma yo kuzira ijwi rya Amerika naya
bo ni kuvuga ni kwicaye mitungo ya mitima kristo no iwacu ayera nkoje ko cyane hanyuma kandi amakundi andi makuru ya nkoje ko ni ku makuru ku kuba mu bana mubi uri hagati kwanjye no Burundi kumwe cyose karacyane hanyuma kandi amakuru ya nkoje ko na ya yinyuzo ya yinyuzo mu Burundi cyara indanze na kuma rishikita yuko kumbuka ko atamishaka kamakuru atumije n'umuntu mu gutere yuko natukabiriyo ni cyaho ko tukabari yakufi bara tufasha tukirimo kya kinga hanyuma abasenga bakunze kusengera mu rundi kirango cy'ikindi kintu cyatu nawe bari mu cyatu n'icyo cyo 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 cyo
cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo
bone kuvuka cyo ntacyo ndi mu gisagara kandi andi mu misozi nandi nakomeje kwisoma kumbuka n'abumenyi bakoresheshisha ko ko na abwo ni kwitire ngo amaje bari mesi cyane ko se namaje ari kusenyuka
ariko we aho uherereye iyo mvura ntayihari
bo amerereye ntanga kuyo cyane kandi kuko mu mesi ni kwa cyane ko sabwo harangamye mu bisagara cyane cyane ee nabana ngiye kuyica ari kuyinga rirutse kugira ngo nabyo ari mwana ko yayitinya abantu bahera bashaka kushinga batanu n'amagara senyuka abandi barakomereka ee dromba ko nkuko no rombo kuba rundi no kumityango ee
urakoze hanyuma kandi sabwe
nadi nasina mwanje kuba urubuga mumbo kicyo ide na mumbo tumutekana wanje mukamwe mana asiye ko bwo
nukuzura icunga hari hi akantu bavuga nko umwuga wacu baratubwira ngo bon journaliste a journaliste vivant nuvuga yuko ubonye ko umutekano wawe ubangamiwe urabigendera ko ukaraba ibyo ukora namwe bwe tubifuza muriho mutatuzize ninacho gituma nashimye ko izina ryawe nico gituma nashimye ko izina ryawe watubwiye atari ryo waduhaye kuri Facebook wakoze
kare kare kabira ko ibyo ndarivuga ko cyane ko sino bumbiye mu dahantu sino wihambe mu kuzimu mu gihe cy'icyumviro aho tuherereye
I'm not going to be able to do it.
Ego
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda demokrate yavuze yuko yahora mu bibazo ko ijwi rya Amerika yumvirije mushaka kwa mwaraciye mu bibazo nk'ivyo muratwandikira mu bitubwire kandi tugashimira abaturungikira makuru bayarungika mu mpisho barungika kuri radio yacu rubaze@gmail.com canke ku zindi mbuga zacu zitandukanye mushobora kutubwira ibibaba ko ibashikiraho mubaye ivyo mubona n'iki mutarinze gushira ahabona amazina yanyu mu gihe mwumva yuko bishobora kubagirira ikibazo. Tose Gaspar ku wundi murongo wa telefone. Gaspar Ikadze. Gaspar, uratwumva? Gaspar, turumva tutumvikana. Yeredi, wewe uratwumva?
Ndabumva ijana ku ijana.
Aha, uherereye he ga Yeredi?
Jemerereye nda mu Rumonge ni hondi.
Ku kiyaga?
Anyene kukiyaga ni honi ngomereye kwe.
Amafi yabonetse canke vyifashe gute?
Ibaga imboga zabuze kweri ibaga. Yatari ni yatari.
Vyagenze gute?
Kweri ukuntu vyagenze sino hava mvuga ngo icyatumye tibura ngo ni iki kweri sino gikawuri icyatumye tibura kabisa.
Urumva rero umwaka uheze atakabuga muronse mwarakamenyereye muca mubigenza mute?
Tuchatugiri haragi na kuundi kukotu kwa hidu viso duhagi kwa hiko turela duke ni kwa duchatufu ungura.
Nukorero, na makuru tuzaniye gaere?
Ha?
Ni na makuru tuzaniye none? Na makuru tuzaniye ngaho avugwa?
Amakuru? Amakuru yerekeye ikigasha makuru yobura
none ko waruduhaye kanimero kawe kuri WhatsApp kuri telefone ushaka kuri Facebook ushaka kugira ico uvuze ku makuru twagutangarije canke ayavugwa hiwanyu Yeredi turumva Yeredi kweri tutazi ivyo arimo ariko Pierre we turi kumwe ku murongo wa telefone Pierre Ikadze
Meriwe.
Ego, herega pie.
Endi muyinga.
Imuyinga haravugwa make.
Muyinga tafere nkuko nahandi bivuga inzira nini y'ibintu bya demone kayi mirima. Batindi kigeze no birishiragwa. Mugabe by'amazi kandi ibindi bintu by'abantu basa nta birihe mirima gusaniye yonene kayi.
No kwihangana.
Ebe ni kwihangana ayo nikindi nagomba kuvuga ni uko mu biganiro muhora mu madirisi n'ibisiamaradagateka ka muntu murategura iby'ubutungane n'umuganda perezidaadute munywanyi wagize ijambo yarabuze ibyarara seminariste bagenzi yanyu bagize ingorane batunze rero nagomba kuvuga uri bigada cyose cyatuma muntu birantangaza byarantangaza kubona nk'umuntu afashe adakwiriye hanyuma gushyira hahera amaze gupfa n'abatware dusatse inzego zo hasi zo hasi zibibona kuba mu nyuma hagiye imvura ikaga hanyuma iyo rero gifunga ni kigunga murumva yuko aba nk'abasari bahari cyangwa abafashe bakubwira amusubije murumva yuko abo bantu nabo baba bavuye mu ntore baba bari barasisa ibintu bitari ibye rero nkavuga nti atanze gutunga mezari bese kirara ingene ubuzi bariye bese bakabyango bise nabanya gifungu ko boho bise amasoho yindi sile gatige abo babaji sa bakabari babaji jamu sa hamgari rasa rasa sele gatige kandi mu hari rasa gira nabo biga bigara ngo ngo nabanya gifungu kandi hari hari kandi abari
kurakoze cyane kubyimviro bya ugira umunsi mwiza aho muri muyi ego
ego nane ugira kandi ejo nyine n'umuntu n'umuntu n'umuntu
urakoze cyane ejo rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turasundi munywanyi y'ejo rya America ashimye kwa mavu amazina yiwe adatangazwa kandi n'uburenganzira bwiye wikaze ku ijwi rya Amerika munywanyi
amahoro
n'amahoro amahoro duga ku ijambo ya akazina kawe washimye ko tutakavuga kandi n'uburenganzira bwawe
kandi munywanyi afumuye w'iki rya Amerika ariko nk'uko uwo yiswe demokrasi yabikuze burya ubukumbiriza iki rya Amerika mu Burundi byoroshye kuko natwe maze kugira nk'ingaruka n'icyo magikora
bitinyo
cy'ibiri asma kana mimi n'ibyo nayo cyangwa ndani cyane n'imwe n'imwe yo mudabo vera ku kandi nafa mu murongo kusa n'inawuma nkuko nabigomba anima no n'umubiri hari gitanyiro hereza ari no ngumunya mu gitanda mugabo navuze kiri no sozera umwaka ntavugiye cy'amerika nikufuta jenu mwa nini jamilika kufatera nivu kano no kuwa mbele nara hafu kujitwa kukite kukili cha ya kekita nilo kama kamili indi ya lime kukito kukumia kwara kukatundu mwa mwoti za Amerika
kuli impeachment
ayimale yo nama yumurongo huko na bigomba mukuri na bomba kuvuga nyene kuri ibi bintu oho aho mukuzaba onya muri America kuvuga demokrasi kuri ka kuri asindi
fonda
tibu a kuri kintoni kuno yagenze n'ujya mu damu bica muri kali isi berekana ko mu kwani iki cyane cyo kufatira narawe kuri cyane gose mukuvuga hari mu Burundi ya telefone afuka yuko atari hose iyo ngingi na waramubwira yuko no mu Burundi iyo ngingi iyo cyose ko hari cyuko umukuru w'igihugu yo hari cyo yo birahama batamukurikirana ariko mu bisanzwe muri Afrika n'ibyo koroha mu Burundi muri Afrika n'ibyo koroha kuko uwo bitamiza wiyo bakinze ko byoza bihinda n'ukuri rero mu tukuri kiko turasubirana rero iki Burundi tsanga koroshye
hanyuma rero kura ko kantu waruvuze gute mbere ko ndakubaza kandi kantu
hanyuma rero amafuru yankoze ko mu mwaka no kuja cyane cyane cyose cya politike ona nyine bisubise inkuru yankoze ko cyane cyane muri rusange ni abanga kucankwe waruka uyu munsi ariko bizabye nk'ikintu ariko baratwara inda ku kintu nico kintu cyane cyane yagenda shikiza ko ibyiyumviro kuko bya politike byo byose byaka no kubivuga ku kintu ni kuvuga no ku itariki 16 z'ukwezi nko mu Kayanza nayo ndahaye indi ko ndakurikirana nyine umuntu arapfuye mbwa wowe ntiyarapfuye bya politike yarapfuye ibindi ama ni kuvuga nahavuye mbonye umukobwa umwe yari karitwaje umuhungu biramuteye inda umuhungu nawe atamwemera nsanga ndabona n'umukenyezi yabyaye umwana atamusa muri twareti rero ni kuvuga muri iki gihe n'ibintu bikomeye rwose dusa n'abari n'abifuza yuko muba mwaragize n'ibiganiro twihariye amamo cy'igihugu ariko kubera nyene mu Burundi bisoroshye gutora abo mu bwana bibi bikorohera mu domo bw'ikindi cy'ibyo mu Burundi komeje bado tabije na twarinda nda no kubita twarinda bat
Reka tuzogerageza tubikorereko reka tuzogerageza mwakuza dukora ibiganiro bitandukanye byaba muri isanga canke ibindi biganiro bitandukanye kuri ico kibazo ca bigeme basaminda bakiri batonya ariko ga wavuze ko tavuga akazi na kawe wavuze akantu yuko nawe wazizije urya America warizize gute
yewe mu kuri zambere no no kitari nka bitanda tudu kwedukumi arabaye batsine mu gwande no kwanda kuza kuko ko tamenya ubundi iwe kandi ni kuvuga jewe niyo cyatse nko gutanga no kuvuga na nyene cyangwa cy'indiyo y'Amerika cyangwa nda kugenyera hanze cyangwa cyangwa nyine mu kugundirisha naho nyene hari gihe yagindiriza mutabo nabona bizagira ibintu nisema kuti kuko ari abantu baba bamakurikirana iradiyo ndetse ndavuga iyo ari yo hariho n'uwigeze kumbwira ati yura iradiyo ivuga n'indi hama ndamubwira ati atari ko n'indi ivuga ngo cyangwa ibitari byo baranumvira amerika
mukomere hanyuma tunabashimira ku urugo rukundo mudukunda ni cyizere ahanini
ariko sinzi iyo umuntu nkuru ayirose ikintu uburyo yoshobora kubaronka
bitavunye ko mwibanga cane ka WhatsApp gatandukanye naka dutanga ku maradiyo ko nimero kibanga cane
dusabye mu bitanga ni kureka telefone gatoyi
bitabaye ukura twandikira kuri radio yacu @gmail.com ugasaba yuko umukuru wa kino gisata yo guhamagara ko ufise amakuru ushaka gutanga ku ijwi rya Amerika hama bakaguhamagara ukatanga
aho ibyo byose ngo bijyane bijyane uko umuntu aba afite telefone nini mukabo je ngo shaka telefone
gatoya reka ndaza kongera kuguhamagara nyuma y'ikiganiro
yego murakoze
ugira umunsi mwiza uherereye Ejo gye America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga
Jamenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa mina majina mapya kila kona amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa
ora you know do like that I'm too smart dada seduce me like what the hell what the hell don't do like that Seduce me like what the hell What the hell Najua kupenda Nagama vumba
Ali Kiba ngo najua kupenda mu Kirundi ninka fatu ninka gute ninka ndazi gukunda akaririmbo ka Ali Kiba ni seduce me tukibaza ko aho muri ko mugira ibihe byiza nkuko natwegwe turiko turabigira ngaha tubavugisha turafise Ildefonse kuri ndi murongo wa telefone Ildefonse cards
Eko
mwa sote. Uherere ga Ildefonse.
Imperereye mu Kirundo.
Hama namakuru tuzaniye mu Kirundo canke n'ivyumviro canke n'ico uvuga ku makuru twagutangarije muri uno mwaka wose uri kurasozera kwa gatandatu baziko mura mwidagadura mukayatubwira mukatubwira ibyo tubatangariza uno munsi wa gatandatu wa nyuma w'umwaka wa 2019 naco gituma twabwiye ko mushobora kugaruka no ku makuru yaranze umwaka.
Ego icambere nambere. Banje kubashimira cyane ku twigoro mukora mu kuduhamagara. Hama nk'amakuru je nabambona nk'aho merere. Mbona ari sawa nyine muntu arashima. Hama imvura nayo ya mvura nayo yabaye ndasi cyane cyane kwa kagatasi. Nk'aho mperereye imvura yaguye ari nyinshi cyane rwose nko kuva mu kwezi kwa 11. Imirima nyine yaratwawe cyane rwose, hariho abantu muri make batazonimbura kubera imvura yaguye ari nyinshi cyane. Ego mugabo biriko iragabanuka naho igwa si cyane rwose nko mu ntango z'agatasi.
Hariho nka za Buterere aho ni Bujumbura bo bavuze amasanamu turiko turabona arerekana yuko hagwa imvura nyinshi cyane rwose. Uno munsi mu ijoro ryakeye mwebwe byari byifashe gute aho mu Kirundo?
Ijoro ryakeye imvura yaguye mu ijoro mugabo ntiyari nyinshi cyane rwose aho yoteza impanuka nk'aho merere. Imvura yaguye ari nyinshi cyane, iyo yaguye mu minsi ihenze ibintu bagiteragira. Naho ubu iby'imvura yasigaje ubu biriko birera bimeze neza.
Urakoze Ildefonse, ubwire umunsi mwiza, weekend nziza, impera nziza z'umwaka kandi wa 2020 uzokugendekere neza.
Ego namwe basi murakoze cyane rwose. Nahora nshaka yuko novugira kuri Bwada Amerike, nari narabuze ukuntu nabigenza. None murakoze cyane.
Ni ubwa mbere. Urumva ko tuguhaye agakado keza k'impera z'umwaka.
Aisha, ndakengurutse cyane rwose. Imana ibahezagire n'ukuri.
Turakira imigisha kandi muri 2020 twifuza ko tutazosubira kukubura mu biganiro byacu bitandukanye.
Ego mugize neza.
Urakoze cyane.
Ego.
Ejo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu n'amakuru avugwa hiwanyu haba muri politique mu by'umutekano mu by'ubutunzi mu by'ibidukikije ibisata byose. Muragira kandi n'ico muvuze ku yatandukanye twabatangarije muri inondwi ako kwari wa gatandatu wa nyuma twanabahaye n'uruhusha kugaruka ku makuru atandukanye twagiye turabatangariza ayo mwagiye murumva muri uno mwaka turiko turasozera. Turafise Meli ku yundi murongo wa telefone. Meli, uherereye
ndi Muyinga.
Muyinga,
ego naturi
duga ku ijambo.
Jema tarafikirije. Nakeneye ni kujya nk'ibintu inkuru kabisa abantu batumereye nabi cyane kwa buri munsi.
Sabe?
Ni mirimo cyane rwose. Ntibyo ko tuzaba twimbura ubu inkuru ni itumereye nabi kabisa.
Ni ukwihangana.
Urumva igwa buri munsi nyatari nyine urumva tatwihangana ariko ni byiza. Ko ibikene ko icya byinshi gakiza nyine n'ibindi.
Nuno munsi yarayiragwa?
Nuno munsi kaguwe nyine mu ijoro karahise mu kanya. Umva wari imirima nimeze neza ko tuzimbura ubu neza kabisa. Amagasigarava nawe ariyo makuru mwashikirije gituma Burundi bukitaba inkunzenya bukitaba inama zera mu Rwanda gusa batajya bafitabira bafitabira inama iri mu Rwanda. Ahantu sinahatahuye neza
bavuga ico gihe nibaza kuri kuravuga kunama iheruka kubera mu Rwanda hanyuma u Burundi ntibwitabira iyo nama.
Ego
umva ngira ngo basesangwe baravuga ko ari cuka kitari triza gatsi Rwanda n'u Burundi.
Ama nagenda bashimire cyane ikuntu mwitaho abanyagihugu mukaduha akanya naho gushyira ibyumviro byacu imbere natwe tuba tuherereye. Turashimira cyane kabisa, murakora neza rwose.
Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza. Ego dusabe imbabazi abakunzi bacu mbwiye guca u Rwanda kuko amatelefone yanyu barambwiye muhinga bw'ivyuma ko bariko baragerageza ariko ntacemo cane. Turakomeza dukurondera kugira ngo ntiduhe ijambo igihugu kime gusa mugacara senaye hike kurindi murongo wa telefone mukurindira ko ibihinga bw'ivyuma bukemura ikibazo ca telefone mu Rwanda. Eric Kaz,
ego murakoze.
Uherereye
je telefone mu gisagara ca Bujumbura.
Tuga ku ijambo ku makuru tuzaniye canke kuvyumvira.
Ego icyambere nashaka kubanza kubashimira uburyo mutwitwararika. Turafite ikibazo ariko imbere yuko nduga ku ijambo ariko ikintu nashaka gusaba ni byiza yuko mugerageza mukaraba ikibazo gihari hagati yanyu na leta y'u Burundi kugira ngo mugasubira mukimitasi hagati ya teritwari Burundi kubera ko turababara kandi tubumvirira kugira turonke amakuru urumva bidusaba ama smartphone tukatirisha cyane n'ibindi byinshi cyangwa tukaraba ku mapaji yanyu ya Facebook n'ahandi hatandukanye. Urumva umunyagihugu muto muto urumva ntafite akisi ku mainforomasiyo yanyu. Ego nibaza icyo mwabyumvise mutogerageza murati amaduza ku ijambo.
Abo vyegangira ngo bazokomeza baraba uko bigenda mu kurindira 2020 reka tubitega amaso. Eric,
ego turabiza ko demire dizine turabona yarangiye tudashobora kubumva.
Uti rero ikindi
nashaka kutuga ku ijambo mu bisazo nagiye numva abantu benshi bagaruka ku bintu vya vyimbura donke eshandema climatique. Si mu Burundi gusa nagerageje kuraba mu kano karere ka East Africa mu bisazo nka kose umwaka prime mvura siheza. Mugabo rero tugerageje kuraba twashaka gusaba amareta agerageza arabe uburyo kibashobora gukorera kwa kino kintu kuko ntaje nka karoro na ibyo kwamenaja ama teritwari n'ibindi nagize gatoya mu ishure. Donc ikibazo turakibona aho kiba turabona no kurecha hoteli nyinshi ariko kubera atavuga amareta asanga asise ugasanga n'ubundi ntacyo bifasha. Rero tugerageje kuraba kino gisagara cya Bujumbura ahantu bagishyize si ahantu kiri urabona ugerageje kuraba ngaha ahejuru yaho za Bujumbura rirare biragoye uburyo kirashobora kurwanya imyuzure irangaha mu gisagara kubera ko urabona kubera ko abantu benshi hari abantu benshi mu gihugu baca biyentaraga nyine ku maverisa ugasanga barahononye baraharimye amazi mu kuyahagarika akaza ari menshi cyane igihe imvura iguye ugasanga no mu gisagara hubatse neza ntiharibirabirize neza
muri make ugasaba ko haba itunganywa gushasha ingene inyubako zimeze ngaho mu gisagara ca Bujumbura cane cane ahegereye imisozi ihanamye ico gisagara. Ugira umunsi mwiza Eric.
Ariko sinari bwarangize nashaka kugaruka ku bijanye na politiki
usongora kuko twakira abandi.
Ego tugerageje kuraba turegeze igihe cy'amatora turabona ibintu biri kuberavugwa hagati yacu na diaspora cyangwa se umubano hagati y'ibindi bihugu bagiye bagaruka kenshi ku Rwanda n'u Burundi yo kumenga biraterana cyangwa se ugasanga hariho amatelevizi akorera ku marine cyangwa se ibinyamakuru kanaka biguma umenga bishaka guteranya hagati bino bihugu bibiri bigatanga disinformation twashaka yuko bremakubana neza ko byahoze kuko nibaza yuko Burundi n'u Rwanda nk'akarorero n'igihugu kimwe tuvuga ururimi rumwe imigenzo yenda gusa ariko ugasanga hariyo esalopapa kubera ko ari politisie yasaba yuko tubane neza triperiade ntuzaye ya defense de formation hagati yacu ugasanga hari kudahuza hagati yacu.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Ego
turase na Gerard kuri ndi murongo wa telefone. Gerard Ikadze,
murakoze cyane.
Aga telefone ku Rwanda ndumva gakemutse uherereye
mere Kigali mu Rwanda
nduga kwijamba.
Nihuse nyine izi rya Amerika mu mwaka mwabanye natwe cyane mu makuru atandukanye yaba politike, ubutabera, imibereho myiza. Ni ukuri abanyamakuru bayo ndabashima cyane kuko barakoze, bagiye bayatugezaho uko bikwiye, cyane cyane nk'aho mba ndi hano muri kaminuza. Dukunda kwishyira ijwi rya Amerika cyane kubera ko hari amakuru usanga nk'andi maradiyo atabasha kutugezaho, usanga ijwi rya Amerika rikora uko rishoboye cyane tukayabona, rikabasha no kujya rikinjira cyane amakuru akabasha kugeraho uko bikwiye. Inaha rero i Kigali ni imvura imaze iminsi gake cyane, nk'igihe cya Noheli yasenye amazu urebye. Bamwe barimuka, usanga bamwe bagerageje kwirwanaho, abandi baracyashakisha. Mbega ukabona bamwe bacyagorwa muri na misi, harabona herereje nyine itagendetse neza cyane, ku buryo bya na n'ubona bakigoye n'ubuzima cyane pe. Nari mfite nyine nk'icyifuzo ku ijwi rya Amerika, umwaka utaha mwatangira mwatanyana udushya noneho. Ni ukuvuga ngo ku isaha ya nimugoroba iminota 30 twumva idahagije, niba mukonye ni 30 bikaba nk'isaha ukaba mutugezeho amakuru cyane cyane iminota 30 ya mbere, tukawumva amakuru yo mu karere cyane 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 mu kibanda ku Rwanda n'u Burundi.
Aho uri kuvuga ku mugoroba saa ngapi?
Na saa moya n'igice.
Ubundi uraziye ko 12 duse amakuru?
Nabyo ndabizi.
Urashaka yuko tuza turibanda cyane kuri ku Burundi mu gihe cy'isaha n'u Rwanda igihe cy'isaha imwe n'iminota 30?
Irasaha ya saa moya n'iminota 30 mukibanda ku masaha, mukibanda ku makuru avugwa mu karere, cyane ko mukibanda ku Rwanda n'u Burundi.
Icyumviro cawe sinzi ko bizogenda, reka nzogishikiriza abategetsi ba kino gisata, ariko ubundi turanacishamo amakuru y'u Burundi n'u Rwanda muri ayo makuru.
Nubwo mwagiye nk'umwanya ubafata, twebwe twikeneye kumenya byinshi, ugasanga tusiganye amasiko. Kandi nuko ngo iyo umunsi usiyo, nuko ngo inkunyo yoranye mutangira n'andi mashyashya, tukumva ko nyine biba bidahagije. Turabakurikira hano cyane cyane muri kaminuza ya Christian University, cyane cyane abigitangazamakuru.
Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza. Tose na Abdul ku yundi murongo wa telefone. Abdul, ikaze.
Ndabumva Diane, nini naza umwaka mushya?
Umwaka mushasha turiko turawitegurira, hageze.
Amina. Sasa nyine amazina yanjye nitwa Nisabwa Abdul Saif, ndi mu Rwanda mu karere ka Gasabo, murenge wa Rusororo.
Na makuru tuzanye gabdu canke n'ivyumviro
najya ngo mbanze nanjye nshimira radiyo y'ijwi rya Amerika nk'uko nkunda kubigenza, kuko muri abantu b'indashyikirwa mubasha kutugeraho tutagera. Mu Rwanda nyine nta yandi makuru mashyashya ari guhitinga, ni imvura y'ejo bundi yaguye ku ijoro rya Noheli. Imvura araguye yangiza imyaka, imiceri mu gishanga irarengerwa, hari naho nabashije kugera amazi yari yafunze umuhanda. Kwambutsa abantu bakagomba, abasore bakagomba gushoka muri ayo mazi bakabambutsa babatwaye mu mugongo.
Aho hari ryari gabdu?
Iriya mvura yaguye mu ijoro rya Noheli. Aho ngaho nibwo umwuzure waje ufunga umuhanda, abasore nibo bajyaga muri ayo mazi bakagomba kwambutsa abantu babatwaye mu mugongo. Nawe nta yandi mu Rwanda, nta mahoro, nta gikuba cyacitse, umutekano ni wose. urebye ibindi ni bisanzwe abona yuko abanyarwanda bari kwitegura gusoza umwaka no gutangira undi mu mahoro. Biane naribagirwa umbwirire umunyamakuru Thomas Kamirindi. Tinyamune kurakumbuwe cyane.
Ndaza kumubarira. Nuhora umwumva none.
Bonera. Ah, nago naherukaga kumwumva umuvandimwe n'ishuti yanjye ahubwo twari twaraburanye.
Uzomwumvirize kuwa mbere muri Isanga iwanyu mu ntara niwazoba ibiremesheje byose.
Ah, kuwa mbere no mu kiganiro cy'imiziki kuwa gatandatu.
Yego.
Neka nongeye nshimire staff ya radiyo y'abanyamakuru ijwi rya Amerika kuko murinda sikirwa ewana muzahorane amata mu matama yombi.
Turagushimiye, reka Imana ikumvire ntitubishire kuri kumvire.
Nabo tuba dufatanyije kubakurikira ku mbuga ngurukana bumenyi, nabo bose Imana ibahe umugisha kandi mwifurije umwaka mushya muhire.
Urakoze, ugire umunsi mwiza n'umwaka mwiza na wewe Abdul.
Ego
Diane. Butera Isabella, uri kuri twumva wari washatse ko tuguhamagara, urumva ko nta bafasone benshi dufisiye tubaronse, biratujyohera. Aga telefone kawe turakagerageje gaca karavamo. Kawe uri kuri twumva gasubizemo hama tuguhamagara utubwire ibyo washaka kutubarira. Tose Corneille ku yundi murongo wa telefone. Corneille ikadze.
Ego murakoze.
Uherereye he?
Neza, ndi mu Burundi mu ntara Rutana.
Rutana. Abanyarutana mwaduhoye iki ku ijwi rya Amerika?
Oya, ubwo mwebwe mutuvugisha na gake
mutanga nimero kangahe? Na nimero urumva turagerageza nibyo, kandi tunasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika aho twandika bwa ati naratanze sindahamagwaga, ukaba waratanze nimero ntituguhamagare utubabarire. Turonka amanimero menshi cyane gose, amanimero hari igihe adashikigwa, hari igihe tubahamagara ntimuzifate, hari igihe tubahamagara ntizicemwo. Umva ko atari twebwe, ariko igikuru ni ukuba mudufise ku mutima.
Ego no munsi nuko tandi tubaratona barose. None munezerero kumva yuko namwe mutwiyumvira ko ariko baza ko bukebuke bitotera bikambi tukamenyera tukadatura ganira kenshi no mu Rutana mutwumva tubatwumvira n'abandi.
Ariko urazi burya ga Corneille hariho akantu koroha gusumba kuri Facebook iyo murungitse iyo mutubisiye ikiganiro kiriko kiraba. Twatwumva ko muri kumwe natwe, muzoze murabipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Uriya mufasire turi kumwe muhinga bw'ivyuma Fatuma Ali Maskarala aca bibona ubwo nyine agacafati telefone akabahamagara.
Ego
Hama makuru rero.
Amakuru mu Rutana ni sawa, kuko twatozera umwaka wa 2019. Ni umwaka wabaye mu byinshi, umwaka afite ubwa yuko mu Burundi ndetse n'abanyabarundi benshi bari kabiye kwiyo. Mu Rutana rero natwe twaritaje aho kama kaseni. Turandikwa mbere turabona uko imwara atari zabaye neza, iyandikwa rigenda neza. Icyo rero twiteze mu mwaka uza ni uko twiteze ko amatora azogenda neza mu ntara ya Rutana. Abanyagihugu basanzwe ndetse n'abandi bamenyeshamakuru n'abandi tukajya hamwe tukaganira ataburyarya, tugategura amatora meza ndetse tugatora n'abarongozi bizabushitse bashiraho dushikara ku iterambere nyaryo rirama, iterambere rizoduha kubaho neza gusumba uko twabaye mu myaka igihe irarangira.
Hanyuma muriteguriye none ayo matora?
Ego cyane, ego cyane.
Hari abariko barahunguka ngaho mu Rutana ga Corneille?
Ego mu minsi iheze hari abahungutse bava mu makambi ya Nduta ndetse na za Nyarwusu.
Hariho amashami atandukanye arimo nka COSOM, uzi ko ari ishami rikurikiranira hagufi iby'amatora. Bavuze yuko basa impungenge yuko abarundi bagera ku 70,000 batahutse batazoshobora gutora kuko batiyandikishije. Ayo makenga mu Rutana arahari, haico CP Rutana ariyo umurwi utegura amatora ku rwego rw'intara bariko barakora kugira ngo abo bariko barahunguka bazoshobore gutora.
Ego kuyagenekezo rya 9 Kigarama gushika ingwa 12 baratumye ko abantu batabashaka ryo mu mwaka wa referendum mwaka wahera ko boja kwiyandikisha. Aho nagenda cha ku biro byandikwa narabonye benshi baragiye kwiyandikisha kandi benshi muri bo barabahungutse batabashaka ryo atari mu gihugu cyo gihe. Rero iyo gerezo ryaraheze urabona yuko naho boba basigaye ni bake ni bake mugabo
ugira umunsi mwiza ngira ngo bizokemuka ugira umunsi mwiza Corneille Murutana muzobanda yimubana natwe
yego namwe
murakoze cyane Novance uraza kuba uruwanyuma twakiriye uherereye he Novance Novance turi kumwe Novance turamubuze ku murongo wa telefone turasigaranye imisanga cuno munsi akaziki gatonya hama duce dusezerana
There goes my baby, my baby. Mm-hmm. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, baby. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda akaririmbo ni Lose Control ka Medi hamwe na The Ben mu gihugu cy'u Rwanda nshuti bakunzi mwarakoze kubana natwe mu biganiro bitandukanye muri sanga ya gatandatu kuko niyo ya gatandatu ya nyuma no wa gatandatu wa nyuma mwumvise kino kiganiro ejo muzocumva no kwambere mucumva ariko kwa gatandatu n'icya nyuma uno mwaka wa 2019 hari ya gatandatu mwabanye na Jewe Diane nahazuye muri kino kiganiro muri sanga izina ryanje ndabashimiriye ku byo mwakoze ku makuru mwatanze kuri byinsi mwagize n'abagenzi banjire kandi abavuge nabo nyene mwarakoze kubana nabo muzobandanye gucyo mu 2020 ni nayo muri isanga nyuma jewe ndabashikirije muri uno mwaka wa 2019 ndabifurize kuranirwa mu byo murimo byose tuzongera mu bindi biganiro bitandukanye byo mwakuza Fatuma Limasi Kalala warakoze twabanya Katari ga Kenya wakoze nuno munsi Engineer John nawe nyene wakoze Diane nahazwe mwari kumwe kuri mikro turongere gihe cy'isa 12 mu makuru yandi ngiye kubaronderera ndabasigiye kano karirimbo Lose Control ka Medi na The Ben ndanya kumviriza ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi hano muri studio indwi muri kumwe na Jewe Diane ni nahazo ngiye kugiremesha ikiganiro mu